Manya ponyo musuja mukwano kwayo noneka sweet wandi vye kugenda.